kumufashanya ngiryinyo numumbati usenyere ko mugozo umwe. Oh yeah, yeah. Imiryango shuti nabagenzi nabakuranije kuko kuvyumva kumwe agwa nkabyango bava bataha nabaragiye inarume ngene mutama ahava musimbana. Today is your day. Behind your parents, your brothers and your sisters. No musu the sounds way. O musi we yuguruka. Kimi gisha kuri we. Imiryango shuti nabagenzi nabakuranije kuko kuvyumva kumwe agwa nkabyango bava bataha nabaragiye inarume. Ahava musimbana.